Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Ndasigara.
Ndabahe mwiriwe nchuti wakunzi wa radio Inzamba agateka kawe ni kaze mu makuru yukuru yomosi wakabiri genekelezo ya 18 nwarane umwaka wihumbi wina mwengu wina gatanu ayeto batiguri yetu ya hera kungingo nguru nguru ziagize baraye bahagaritse akazi kuba kuri uyu wa mbere kuko baheraniwe amafaranga y'amezi abiri abonabo n'abakozi bari mu bikogwa byo kubaka ku kibuga kiswe nkuru nziza Peace Park Stadium kiri mu ntara ya Makamba abahoze nabo nyine bakora kuri icyo kibuga bavuga ko birukanywe badakurikijwe amategeko basaba ko ubutunganirizwa muraza kubikurikira mu gisata cya politiki naho abanywanyi b'umugambwe CNR bo muri komine Mpanda ya intara ya Bubanza ishavu riraniga kubera ko babujijwe gukora inama ku munsi wa Mungu heze kandi bari bafise uruhusha abo banywanyi bakabona ko ari nyifato mbi y'indongozi z'igihugu zidakurikiza amategeko mu kuburabuza ibikorwa by'umugambwe CNR abanyagihugu nabo bo mu ntara ya Ngozi ntibakigira ayo bakira nayo bamira kubera ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse mu gihugu na cyane cyane muri iyo ntara ya Ngozi ibiciro by'ibidandazo bya nkenerwa bikaba byaradugijwe ku rugero rudasanzwe cyo kimwe n'ibiciro byo kwiyunguruza kaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaramutsa duhera aya makuru kuri ino nkuru abakozi bari mu bikogwa byo kubaka ku kibuga nkuru nziza Peace Park Stadium mu ntara ya Makamba barahagaritse akazi kuri uyu wa mbere igenekezo rya 17 ntwarane kugira bishuze amezi abiri y'umushahara baheraniwe muri icyo gihe nyene abahoze ari abakozi kuri icyo kibuga nabo bagiriza abarongoye icyo gikogwa ko birukanywe hatisunzwe amategeko bagasaba gushumbushwa umugwi uhuza impande zose waciye ushigwaho ariko abakozi baracakene inyishu itomoye kuri ivyo birarane inkuru tubaza Edi Claude nini nahazwe
abakozi bubakira umukuru umugambwe Saint David de kibuga cy'umupira w'amaguru citiwe nkuru nziza iri mu ntara Makamba bahagaritse akazi bavuga ko baheraniwe amafaranga y'amezi agera kuri abiri intango ya byose babanje kuzibira umu engineer wonawo akabasanzwe akurekanira ibikorwa byo kubaka icyo kibuga cy'umupira kuva icyo kibuga gitangura kubakwa imodokari ya engineer Celestin Basumba ikaba yatezwe ibibuye binini binini imbere n'inyuma nawe bamutegeka kutava ngaho atabahaye amafaranga yabo ipolisi cyavuye kiza gutabara acashigwaho umugwi wumviriza abo bakozi ubyo bashikirije harimo ko bamaze amezi agera kuri abiri badahembwa ko kandi batagifungura hamwe n'imiryango yabo kubera n'utuzwidandarizo bahora basabamo ideni y'ibifungurwa batakiribaha kuko bababwira ko batazosubira guhembwa kuko wabahemba ariwe reverend kuri wakiswe n'amagara bakavuga ko babuze n'itike ngo batahe iwabo mu kurindira ko baronse amafaranga kuko bose basanzwe bavuka mu ntara ya Bujumbura bita Rurare umugwi wavuye ubasigurira ko kwihangana kuko bazi izashike reverie ni kuri yo asanzwe bahemba binasaba ko aja kwivuza hanze y'igihugu umugwi wavuye wabwira ko reverie ni kuri yo ubwiwe ari mu kuza kuvyirabira yongera nabahembe muri abo bishuza harimwo nabandi benshi bari barirukanywe na Celestin Basumba kandi nabo birukanwa badahembwe abakozi bahavuye bagondozwa baremera gukora inyuma y'umutaga ariko nabo barirukanywe basaba gusubizwa mu kazi kugira barindireho hamwe n'abandi ivyo bahavuye bemeregwa kuko bavuga ko batashe batoba bakirishwe bamenyeshe ko ivyo bibaye mu gihe hari n'undi mugwi munini w'abakozi bakorera reverend kuri yo aho asanzwe ahingurira amazi bita Igor Mineral Water nabo nyene bigeze kwirukanwa badahembwe aho muri iryo hinguriro ry'amazi ho bakavuga ko no mu gutanga akazi bakorera ku bwoko kuko abatutsi bari baharonkejwe akazi bavuye birukanwa umwumwe abo baraye bahagaritse akazi ku kibuga nabone bakibaza ko batazohava bagigwa nkuko kwabo bo mwishirahamwe rikora amazi
arakenuye Edi Claude nini nahazo tubanaye mu gisata cha politike inama y'umugambwe CNR yarabujijwe ko iba kuri uyu w'Imana heze kuri genekerezo ya 16 ntwarane turi ku mutumba gatangura wa komine mpanda y'intara ya Bubanza abanywanyi b'uwo mugambwe bavuga ko ibisabwa byose byari byatanzwe byo gusabira uruhusha iyo nama bagatangazwa n'inyifato y'umukuru w'uyo mutumba yo guhagarika iyo nama atamvuze isiguritse atanze idonido na Pacifique Nkeshimana
umugambwe CNR muri komine ya Mpanda uvuga ko ubazwa no kuba inama wari wateguye yarabujijwe kuba ku munsi w'Imana kandi atamvuze isiguritse abanywanyi b'uyo mugambwe bemeza ariko kurusha rwari rwasabwe hisunzwe amategeko umwe muri abo atangazwa n'insiguro zatanzwe ku munsi w'Imana nyene n'urongo y'umutumba wa gatagura
tugaho umugambwe wacu CNR twari twasabwe gukora inama kandi tubimenyesha inzego zose zigeze intwaro duhereyeheje gushika hasi ariko ntituzi imvo zatumye batubuza gukora iyo nama rero muri iki gihe nafashe tubuzwa kuri uwo munsi mu gatondo buca dukora iyo nama yuko iyo nama itaba gitumye itaba ngo nta kashiriko kashyirama cyane muri icyo kiringo hakahabaho ibyo buravuzwa inama ica irasiba
abo banywanyi bakabona ko ari iburabuzwa ry'ibikorwa by'umugambwe CNR nk'uko abanywanyi bawo aho muri komine ya Mpanda bamaze igihe batega ubwoba bagasaba ko uyu mugambwe wo kubahirizwa
turasaba ko umuntu wese yagerageza kubahiriza nyine inama yamenyeshejwe umukuru mutumba ntiyari kuca tubwira ko idakorwa ahubwo yari kubaza ngo cyane ikiga cyo twaribonye hanyuma iyo nama ikaba ikindi nacyo ino muri komine ya Mpanda hari abanywanyi bariko barahohoterwa baterwa iterabwoba iterabwoba rubaterwa niho umukuru w'umutumba acyabaho n'urongoye umugambwe kuri uwo mutumba acyaba n'umukuru w'imbonerakure bikaca bigaragaza ko ari iterabwoba cyangwa kurabuza abanywanyi b'umugambwe CNR
uruganda rwa radiyo inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka Gregoire Nyabenda umukuru w'umutumba gatagura kugira agire icyo avuze kuri iryo burabuzwa ry'ibikorwa by'umugambwe CNR
tumushimire na Pacifique Nkeshimana ishyirahamwe Ajena rigwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi ririyamiriza ryivuye inyuma ingendo y'abapolisi aho ku munsi w'Imana uheze bakubise umunyagihugu gushika arapfa n'umunyagihugu yarafungiwe mu gashoka zone uw'ingoma iri muri komine ya Butihinda mu ntara ya Buhinga uwo munyagihugu ngo bamuhoye ko yashatse gutoroka iryo shyirahamwe Ajena ribona ko iyo ngendo ya polisi yo kwiyicira ari ingendo igayitse kandi iteye kubiri n'amategeko rigasaba abapolisi bakoze ubwo bwicanyi ko bofatwa bagahanwa kucaha bakoze risaba kandi abapolisi bose ko boronswa inyigisho zikwiye kugira birinde ayo makosa yashikiye bagenzi babo dutega amatwi Jean Nduwimana rongoye ishyirahamwe Ajena
murazi ko abapolisi bacunga ubusho mu ntara busho bwo mu makomine eka na burya busho buto buto bwo mu mazone abihaye ingendo yo gusindikaza bimwe bita torture gusindikaza ubuzima bw'uwafashwe bafata uwo muntu uko ari icyuma atari umuntu atari kiremwa iyo yamaze gufungwa umenya ntabakira umuntu ariko ku by'ukuri nk'uko amateka mpuzamakungu abivuga umuntu iyo yafashwe ataraburanishwa aguma afatwa nk'uwera nk'umwere kuko nta cyaha kiba kiramwagira ubusanzwe agateka kakiremwa muntu ngaho kaba kageramiwe nicyo gituma abo bapolisi rero bakwiye guhanwa bakubise gushikaho uwo muntu yitaba Imana mpamvu iyo ni torture ibyo Uburundi bwarabisinyiye muko atavyo gusinzikaza ikiremwa muntu ariko murumva yuko abo bapolisi bo babikora abo babikora kandi atacamira abo babikora atagihano baheza ngo baronke nubwo matwa dusomira abapolisi bishu umuntu atacake mwagira baracite games bumva yuko kuvyukuri ico gipolisi gikwiye gusubirwamo ico gipolisi atandiru nta mateko rero y'amahiri ahari mu gihugu cy'u Burundi nta mategeko yo gukubita umuntu gushikaho yitaba Imana ahari aho rero mu ishamwe aje nadusaba yuko abakoze iryo bara bufatwa bagahanwa maze bakugiye bagahanwa ku buryo atawosubira gucutsa umutima wo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu kanatsinda ubuzima bwa kiremwa muntu n'amazi asesera ntibayore.
Inzamba
Radio Inzamba katika kawe tubandanye amakuru twabateguriye mu ntara ya Ngozi aho havugwa ubukene bw'igitoro buguma bwibonekeza muri kino gihe iryo burari tuma ibintu byose biduga ibiciro abiyunguruza canke abaje kwivuza kure bagahitamwo kubiheba bagatinya ko amagara yabo ashobora kubangamirwa basaba leta y'u Burundi gutorera inyishu ico kibazo kuneza y'igihugu n'abanyagihugu. Inkuru tubibaze Claude Manirakiza.
Abo banyagihugu bavuga ko muri kino gihe bibagora kubaho biturutse kwibura ry'ibitoro ryabaye ndanse muri kino gihe. Ibido yari litiro 20 isigaye igura amafaranga 300,000. Kubera abagendesha amamodoka banka gukora bahomba bahisemo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza. Ibyo bigatuma n'ibindi byose bya nkenerwa biduga. Umviriza imyidogo y'umwe mu banyagihugu.
Ubu nta Murundi hariho kiraza kitikaba nakaratuboneka ubuntu kiboneka nareho kirageye imyaka myinshi ku buzima bw'umunyagihugu notanga n'akarorero n'abadandaza bahara bashora ibidandaza vyabo mu zindi ntara biva mu ntara ari byinshi bikajana mu ntara y'igitali abanyagikunda ko ivyo bidandaza babishora kubera ico gitoro nyene ico bakoresha mu miduga n'igikunda yewe agasa ndetse anagenda naho ibido mwenye pisho ni wangia sari guli mbuna jana tatu rumba kori goi niyo la shenga kubanda zuba machatu kwesha mecha jangu wala yu kuya mahera wata anga kwaya roma taka runga naka nyo ulewa ngu uzi magawa wa andani
aho bigeze abaja kwivuza kure njiba kigenduko bajipuza kukubera kukubura ama modoka bati inyako abantu bashobora gupfa kubera imodoka zibunguruza zibura bagasaba leta gukemura icyo kibazo vuba na bwangu ku neza y'abanyagihugu.
Abantu babasabye amarandezo kwa muganga bakaba cyakurikije ugasanga umuntu n'ubupfapfuye kuba yatariye kwibuza kubera yabuze nyine igipasa nta modoka hasi na zimwe za majansi barazikora nyinshi zarahagaze. Ibyo byose rero tugira ingaruka mbi ku buzima bw'umunyagihugu. Turagira rero dusabe leta igerageza gushoboye aho icyo kibazo cy'igitoro cyoterwa umuti namba n'umwe bisa n'icyananiranye kuko kimaze igihe kirekire kigatora umuti ahandi ho bitatoye umuti urabona ko hari ubundi no gupfa tuzahona tugahona twese.
Tubibutse ko iryo bura ry'igitoro haheze imyaka 3 ryibonekeza mu gihugu cy'u Burundi byatumye ubuzima guhungabana.
Arakoze na Claude Manirakiza. Mu gusozera aya makuru tubabwire ko abakozi ba leta bakorera ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bagera ku 400 mu gisagara cya Bujumbura n'abangana 200 hagati mu gihugu bagiye kubakirwa uburaro bazobamwo bari ku kazi eka n'abagiye mu zabukuru bakaronka aho baba badapanze. Byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Venuste Muyabaga yamenyesheje ko mugambi wa mbere uraba ahanini abakozi b'ubwo bushikiranganje ariko ngo ukazuhava utandukira n'ubundi bushikiranganje muri kazoza. Imvo ahanini ngo nukugira abakozi borohegwe mu kazi kabo maze bagwize umwimbo kandi ntibakore bafise amakenga kuri kazoza kabo inyuma yo kuja mu zabukuru. Tumukurikira.
Muri mugambi wa mbere two kwita pilote uzoca wugurura iyindi migambi izokorerwa mu bundi bushikiranganji. Turateganya kubaka imiryango y'abakozi ishika 400 ari Bujumbura n'imiryango 200 mu ntara hagati mu gihugu kugira tubikore neza. Twituje twasanze twabashyira muri koperative yikoperative yaciye yugurura ikonti abakozi babikamo mahera ni konti yugaye konti bloke ariko ne izobafasha kuronka ingurane kugira baramuriye migambi baravuganye ni banke BHB kandi yaremeye gutanga ingurane ziba zikenewe n'uwo mugambi iruhande yaho twaronse abashyigikiye uwo mugambi tumaze kuronka umugwizatunga wo Murundi yemeye gushyira kuri iyo konti yugaye imiyaridi zitatu kugira banke ishobore kuduha ingurane byoroshye tugatekanya yuko iminsi ya vuba ubushikiranganji nibyo bugenda bihari mu buraro bumaze kudushyikiriza bwego ikibanza bwatwemereye ibikorwa nyizina bizoca bitangura mwabyumvise ko ari umugambi umwe urimo ibice bibiri igice kimwe n'amazu abakozi bazobamo ikindi gice ni inyubako rusange zizofasha abakozi bamaze kujya mu zabukuru igice cya mbere cyerekeye amazu y'abakozi azokubakwa ku ngurane banki yemeye gutanga umugabo iyatanze umukozi umwe igice cya kabiri cy'inyubako rusange banki yaremeye gutanga ingurane izobihaye iyo koperative kugira ejo zize kubakwa zize zifashe gutunga abo banyine koperative ibyo twabyumviye nk'uko nabivuze kugira dutore ibibazo bibiri ikibazo cya mbere nicyo kugwiza umwimbu ku kazi kuko umukozi akoze amewe neza aca akora neza yindi nyishu uyu mugambi uzozana ni uko nyine umukozi azoba afite ahaba akaba azi neza yuko ni aramuka agiye mu zabukuru atazosubira kujya gupanga azoba afise inzu yiwe kiyongera ku cya gatatu ni cy'uko aba afise umwizero w'ingene akaruhuko k'izabukuru ke kazogenda
ni kuri iryo jwi ry'umushikiranganji w'abakozi n'akazi Veniste Muyabaga duce dusozera ko aya makuru twari kuturabashyikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje bafashije kwiyegeranya mugire ibihe byiza iwanyu no mu banyu naho ubutaha kuri Radio Inzamba agateka kawe.